Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turarungikije inshuti muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo nije nteramije ibiganiro byo muri iki gitondo. Ku mupaka wa Gisoro uhuza u Rwanda na Uganda nta ruja n'uruza.
Turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba batuzuza n'umutekano w'abiza abaturage bacu barahahirana. Ubwo butumvikana burimo kuducamo hatu bavandimwe kandi bikadutera umutekano muke.
Woni Abel Bizimana umuyobozi w'intara ya Gisoro mu gihugu cya Uganda avuga kuruja n'uruza hagati y'abanyarwanda n'abaganda rwahagaze ku mupaka wa Gisoro. Turavuga no ku rubanza rw'abayisilamu bikeye ku iterabwoba mu Rwanda ku mugambi wo kugwiza ibitungwa bya kijambere mu Burundi hakoreshejwe kwimisha inshinge kugira haboneke ibitungwa vyotanga umwimbu ushimishije hamwe no kwihiganwa mpuzamakungu yo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda ibandanya mu Rwanda. Yamara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yaduteguriye. Alice,
urakoze Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida w'igihugu cya Senegal Macky Sall yaratsindiye ikiringo kigira kabiri atancuro ya kabiri y'amatora ibanje kuba. Ibyo byatangajwe n'abategetsi bajijwe amatora ejo ku munsi wa kane. Ibyuko abakandida bakomeye batavuga rumwe na leta bazokwemera ibyavuye muri ayo matora byatangajwe canke bazobyitwarira muri sentare ntibiratomoka. Mu ntango zindwi abo bakandida niho biyamiriza ibiharo bya mbere byavuye muri ayo matora yabaye ku munsi w'Imana. Byahaye Perezida Macky Sall amajwi 58.27% ku ijana. Abarorerezi bavuga ko ata bibazo biboneka vyibonekeje muri ayo matora. Bombe zibiri za biyahuzi zaraturikiye i Mogadishu ejo ku munsi wa kane ku mugoroba zica abantu bashika 15. Ivyo vyashikirijwe n'abategetsi muri Somalia babyiganiye ijwi rya Amerika. Bombe ya mbere yaturikijwe isaha zibiri z'ijoro mu masaha ya Somalia igihe imodokari yarimwo ibisasu iturikiye ku ibarabara ricamwo abantu benshi ryitwa Maka al-Mukarama. Ababibonye bakavuga ko abantu barenga 10 baciye basandaba. Haize isaha imwe iyindi bombe yaciturika hanze y'ihoteli imogadisho nyene nta bitigiri by'abafuye muri ya kabiri vyatanzwe. Umuhari w'iterabwa wa Al-Shabab wiyemereye ko ari bubazwa ico gitero. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko agiye kubandanya arongoye igihugu iyindi myaka itari mike naho yagirizwa ivyaha byo kurya ruswa. Yunganiye mugenzi we wa Leta Zunze za Amerika wa hafi cyane kandi amushigikiye Donald Trump. Netanyahu yavuze ko ivyo yagirizwa ari nko guhiga umurozi biciye muri politike. Inyuma y'imyaka ibiri y'amatohoza yakozwe n'igipolisi, umushikirizamanza mukuru wa Israeli Avichai Mandelblit yatangaje ko agamije kwegeka kuri Netanyahu ibyaha byo kurya ruswa no kunyuruza. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli akekwa kuba yarakiriye ubushimwe bw'abatunzi bakomeye muri ico gihugu bufise agaciro kangana n'ibihumbi amajana by'amadolari y'Abanyamerika, nawe akabemerera ko babandika ko amakuru abashimisha mu bimenyeshamakuru na internet muri ico gihugu. Netanyahu abwirizwa guhabwa ikiringo cyo kwiregura imbere y'uko urubanza rwa nyuma rushobora kuba inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kane itariki 9 z'uyu mwaka. Inama ya ONU amahoro n'umutekano ku isi yarananiwe kumvikana ejo ku munsi wa kane ku nteguro yaba yateguye yateguwe na Leta Zunze za Amerika canke y'Uburusiya zose zikaba zari zigamije kurondera umuti wo kura Venezuela mu ruhagarara kirimwo. Ibihugu 15 bigize ku kanama byatoye integuro zibiri zitandukanye. Integuro ya mbere ya Amerika yari ishigikiwe na benshi mu bihugu bisasa muri ako kanama, ariko ibwirwa izibirwa n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa, mu gihe integuro y'Uburusiya yemejwe n'ibihugu bine. Urwandiko rwa Leta Zunze za Amerika rushimikiye ko ivyukubaho kw'abanyagihugu muri Venezuela byayangaye, kandi rugasaba kwifashanyo zaziwe zemererwa kwinjira muri Venezuela. Uburusiya busaba ko hatorwa inyishu z'ibibazo muri Venezuela biciye mu mahoro, ariko bwongera ko Maduro akwiriye kureka ifashanyo zikinjira. Uburusiya kandi bwerekanye amakenga ku gikenye kigomba gukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Venezuela. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu biciuditse ntibariko baratsinda mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba mu karere ka Sahel muri Afrika. Ibyo byashikirijwe ejo kuwa kane na Major General Marcus Hicks arongoye abasirikare badasanzwe bari ku mugabane wa Afrika ba Amerika. Igihugu cya Burkina Faso nicyo kiriho kiraberamwo imyimenyerezo ya gisirikare muri uyu mwaka, kiriko kirarwanya imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda na cyane cyane mu mezi aheze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashikirije mu ndwi iheze ko abantu barenga ibihumbi ijana muri Burkina Faso bateshejwe ingo zabo bivanye n'intambara, mu gihe umushikiranganji w'indero w'ico gihugu cya Burkina Faso we yavuze ko abana barenga ibihumbi ijana 50 batariko baraja ku ishuri kubw'iyo terabwoba rikogwa n'iyo mihari yitwaje ibigwanisho.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, inama nshingamateka ya Uganda ejo kuwa kane yize ku kibazo cy'amatate hagati y'igihugu cya Uganda n'igihugu kibanye cy'u Rwanda, cyane cyane ku kibazo cy'uko u Rwanda rwugaye umupaka wago kikabuza abinjira baturutse muri Uganda mbere n'abanyarwanda baja muri Uganda. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari Kampala.
Minisitiri w'intebe wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda uno munsi yabwiye Inteko Ishinga Amategeko yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irimo gusuzuma ikibazo cy'igihugu cy'u Rwanda gufunga uruhande rwacyo rw'umupaka gihanye na Uganda. Ibi byakurikije ijambo ry'umushinga amateka uhagarariye akarere k'Uburasirazuba bw'intara ya Gisoro ihanye urubibi n'u Rwanda bwana Samu Bitangaro wabwiye Inteko Ishinga Amategeko yuko umupaka wa Cyanika muri iyo ntara ari nta munyayuganda cyangwa ibicuruzwa biturutse Uganda byemererwa kwinjira mu Rwanda kuri ubu kubera abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda batabemerera. Navuganye n'umuyobozi w'intara ya Gisoro bwana Abel Bizimana wageze kuri umupaka wa Cyanika uno munsi kureba uko byari byifashe.
Ikibazo ntabwo ari uko ubicuruzwa byanze kwinjira umupaka kuko buri mugabo afite urugo rwe, kuko n'abantu babo ntabwo bemerewe ku wabo bakaza ino. Ni ukuvuga ngo haba hariho intano polisi yo kuvuga ngo wenda hari ukuntu bashaka kugira ukuntu bamenya nk'abanyamuryango babo, icyo ntabwo ari ikibazo. Ariko udasobanura bateye umwuka mubi, ariko nabajije badatabuja ku rwego rw'igihugu barambwira ngo ikibazo barimo kugikemura. Turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba, batuzanire umutekano, abize abaturage bacu barahahirana. Ubwo butumvikana burimo kuducamo hatwa abavandimwe kandi bikadutera umutekano muke n'ubucuruzi bagahagarara.
Uvuye ku mupaka ni wahoze kureba uko bimeze, watubwira icyo wasanze n'uko hari hameze.
Umupaka uyu munsi kuwa kane no ku wa mbere abari agatare hano Gisoro abantu bari benshi bavuye hakurya, barabajije abantu mbese bitagenze bite ko ndibona hano hameze nko mu butayu. Abantu basanzwe bahoraga bari benshi ari nk'agatare, abantu benshi bambuka basohoka nta n'umuntu n'umwe. So ni ukuvuga ngo abo hakurya ntabwo baje, kandi n'abacu nta mpamvu babonye yo kubajya hakurya. So ku mupaka harumye kabisa.
Iki cyemezo cyo kutinjira no gusohoka cyakozwe ku ruhande rumwe cyangwa ni impande zombi z'imipaka?
Ruhande rwacu umupaka urakinguye, ni yacu ahari na migration nayo irakinguye uruhande rwa kandi naho hakurya ntabwo umupaka ukiye ubu ntabwo bahanyura kuyoko kategori kare wabo nta bantu bavayo so urabona kandi natwe abajyagayo bafite impamvu za amabasi yavaga iyo ngiyo yabaga menshi none byagabanyutse cyane bikabije
tuvuge se ko ibi biri kuguma gukorerwa ku banyayuganda bonyine cyangwa n'abantu bose muri rusange baba mu mahanga atandukanye
ahubwo ndabona yuko kugira ngo banyir'igihugu cyabo barimo kugitunganya mu buryo bwabo kuko hari n'abantu batarimo kuzina iyo ngiyo so ngira ngo ni intano polisi yabo kuko yuko bananiwe kuyisobanura ariko kandi n'impamvu zo kutayisobanura wenda barazifite ariko twe ku bwacu guhera muri uwo mwijima nk'abasigana nabo byaduteyemo akanga kandi abacuruzi bacu barababaye cyane bagezeho baravuga ngo none dukora ikintu twari kindabwirane mu murenge ikibazo kirabone ku muti kandi kuko ningira ko bibuze gusobanuka vuba
mu bisanzwe tuzi ko abantu baho ku mupaka wa Cyanika n'ahandi yindi mipaka bahahirana ndetse abanyarwanda benshi binjira muri Uganda guhaha mu mashuri mu mavuriro mu guhinga
hari n'umurwayi wa ruhu ntakuba yaje gisoro bamuzanye nawe ntabwo yahaje bavuze ngo ntagume abucyumvire bamwifurira nyine mu rugo buryo so byateye akijende bakwifurije ngo tubone ubusobanuro bw'abantu batungane kuko ntabwo banejejwe n'ibirimo
igihugu cy'u Rwanda cyabanje kubuza ibicuruzwa biturutse muri Uganda nka sima n'ibindi bikorerwa mu nganda za hano mu minsi yashize hashize igihe kirekire hari umwuka mubi hagati y'ibihugu bituranye igihugu cy'u Rwanda kivuga ko Uganda yabiha urubuga abanzi bashaka guhungabanya umutekano w'icyo gihugu ndetse kikanashinja Uganda gufunga no guhohotera abanyarwanda baza muri Uganda ariko Uganda nayo igashinja u Rwanda gufasha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu yongeraho ko abanyarwanda bafatwa ari abinjira mu gihugu baje gutatira u Rwanda nibutse ko Uganda iherutse kwirukana umukozi ukomeye mu kigo cy'itumanaho cya MTN w'umunyarwanda ndetse n'abagenzi be barimo mu Faransa umutaliyani hamwe n'umubirigi bashinjwa na Uganda gufatanya mu bikorwa byari bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu bakorera ikindi gihugu Uganda kandi akaba ari imaze igihe kirekire isubiza inyuma abanyarwanda benshi bafatwa bakimara kwinjira mu gihugu ibashinja kwinjira bikiye mu nzira zitemewe n'amategeko Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na karyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu Rwanda sentare nkuru iburanisha ibyaha ndengeramipaka yongeye kugiza isomwa ry'urubanza rwagirizwamwo abayisilamu bagera kuri 40 ku vyaha vy'iterabwoba Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza akaba dufitiye ibindi kuri iyi nkuru
bwari ubugira kabiri umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga yigiza yisomwa ry'uru rubanza impamvu yatanze bwa mbere arusubika ni nazo umucamanza yongeye gusubiramo umucamanza yasobanuriye imbaga yari mu rukiko ko we n'inteko baburanisha uru rubanza batarangije kunoza dosiye yarwo kubera ubunini bwayo Ubunini bwayo nabwo burashingira ku mubare utari muto wabaregwa muri iyi dosiye imwe ku byaha by'iterabwoba. Yavuze ko nk'abantu bagerageje uko bashoboye kose barara n'amajoro ashoboka bandika mu buryo bunononsoye urubanza ariko rwanga kurangira. Yavuze ko badashobora kwiha gutanga dosiye z'urubanza zitanononsoye kuko byazagira ingaruka ku baregwa bagaruka gukosoza amadosiye yabo. Umucamanza yavuze ko kugeza ubu iyo barebye dosiye yose basanga igizwe n'amapaje asaga 400. Yibukije ko kwitondera urubanza bakarunononsura biri mu nyungu ku mpande zombi ari abaregwa ndetse n'urukiko kuko inteko iburanisha igomba gusuzuma ibyo buri umwe mu baregwa yavugiye mu nzego zitandukanye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko ku byaha ashinjwa ndetse n'ibyo buri umwe yagiye ashinja mugenzi we inteko iburanisha yiseguye kuko urubanza rutararangiye maze yizeza ko ku munsi yimuriyeho isomwa ry'urubanza buri wese azarara amenye icyemezo kizamufatirwa umucamanza yagize ati ntacyo tutakoze turi bakuri imanza tuzibamo ariko urubanza rwatinze kurangira witegereje ku maso y'abaregwa ndetse na bamwe mu bavandimwe babo n'icyemezo kitigeze kibashimisha habe na gato baranze no kuzunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi ku rubanza rwatinze cyane bamwe bumvikanye mu majwi yo hasi ko bitumvikana impamvu rubanza rwabo rutava mu nzira hagati mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 ndi gumucamanza yasubikaga ku nshuro ya mbere isonga ry'uru rubanza avuga ko kuri nononsora byagoranye ahitamo gutanga igitariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nabwo birangiye rusubitse nkuko byagenze ubushize kuri inshuro nabwo kwinjira mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko cyari cyakubise cyuzuye benshi mu bari mu rukiko barabavandimwe b'abarego bo mu idini ya Isilamu abaregwa nabo babarirwa muri 40 abashinzwe umutekano nabo batari bake haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo n'abandi bamwe bicaye hasi abandi bahagarara mu madirishya y'urukiko abaregwa babarirwa muri 40 barangajwe imbere na bwana Fundi Salimu biganje mu rugiruko rw'abasilamu bose bataye muri yombi kuva mu ntangiriro za 2016 bashinzwe ibyaha by'iterabwoba ubuheza nguni ubugambanyi gushishikariza abandi gukora iterabwoba no kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi ubushinjacyaha kandi bakurikiranyeho kuba mu mitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State uru ni urubanza rwakunze kubera mu muhezo ukomeye ku mpamvu ubushinjacyaha bwasobanuraga ko zishingiye ku mutekano w'igihugu abaregwa barimo batatu bari mu cyiciro cy'abana kwikubitira boherejwe kuburanira ukwabo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali kubera ko bategereje imyaka y'ubukure ubushinjacyaha bubwira urukiko ko bwageze ku bimenyetso bikomeye bishimangira uruhare rw'abaregwa ku byaha by'iterabwoba busobanura ko mu rugo rw'umwe mu baregwa hatahuwe akayabo ka miliyoni 2 z'amadolari buvuga ko yari gukoreshwa mu gukangura urubyiruko rwinjizwa mu mitwe y'iterabwoba ubushinjacyaha buvuga ko hari abafatiwe ku kibuga cy'indege biteguye kujya ku rugamba mu bihugu bya Iraq na Siriya ndetse n'abafashwe bari mu myitozo yo kugenda bavuga ko baregwa bafatiwe mu Rwanda kure cyane y'aho icyaha bashinjwa bivuga ko cyagombaga kubera abaregwa batawe muri yombi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu ifatwa ryabo ryabimburiye n'urupfu rwa Shehe Mugemangango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko mu mujyi wa Kigali uyu n'abandi bagenzi be kwikubitiro bishwe barashwe mu bihe bitandukanye inzego z'umutekano zemeza ko babaga bashaka guturuka ubutabera isomo ry'urubanza rigemuriwe ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka bagira ubusajwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7325 9685 9815 11995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630 15460 15675 12530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9470 1170 13630 nirwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi hagiye gutanguzwa umugambi wo kugwiza ibitungwa bya kijambere hakoreshejwe kwimisha inshinge kugira haboneke ibitungwa vyotanga umwimbu ushimishije abakenguza amateka bafite amakenga ku uwo mugambi wahabuza gutitura akanovera k'inyama canke amata abandi bakavuga ko ivyo bitungwa bizohava bigwiza indwara nka kanseri mu bantu Zavuzwe mu ngoro y'inama nkenguza amateka mu gisagara cha Gitega aho umushikiranganje arabi vy'uburimyi n'ubworozi aho yari yatumiwe gusigura akamaro k'uwo mugambi ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Fide d'Antoine Sabimana
Dogide Rurema umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yatanguye yavuga ko intumbero y'uwo mugambi ari kugwiza umwimbo w'ibitungwa Dogide Rurema yavuze ko uwo mugambi uri kurakurikiranwa n'ikigo cha leta cyo kugwiza imbuto izabu kugira ngo ubwoko bw'inka bwogwizwa bube bwizwe neza kandi imbuto zitegurirwe mu Burundi ni mu gihe izo mbuto zahora zivanwa mu bihugu byo hanze abakenguza amateka bamenyesheje amakenga yabo aho bavuze ko ivyo bitungwa vyimishijwe ku nshinge bishobora kuribwa mumeza tanda tigashora guteri nguwa raza kanse mkengu za mateka leveriwano ndikulio niwe wajiji agirati
ya kwa mshikila nganjara anuna wonye mabuze ibinu vijanye na nukugwizi nyama ikin inha mumeza tanda munoshua kuyijia vila tema kenga tuwa matuwaze ugambele ivijo sibiko ila kogwa na maojeme ni wiki kuko zi numbizi wiko ila ja jimu numengu hali haka nukaka no vila kumaka kapunguke makuma labuka mutimu zora wanuko ni nyama imene ni mbame imene ni nama zimu sozi zamuradzi konjiga vero yirushi inge jenu wadza yuko mzo wabawa zusa angatushika imene sa joshe muraba yuko ameza taro ni maki ushokorori unini kuwera marate nshi inge none ugo tulagira hotu kukui kwa buka yuwi nuhu ojeme kwa kujua kutena makansera mga amwe
teogide rurema ya mwishu
hivi vivi tungwa nama ojeme azozamo ninacho gituma dushaka kugwiriza imbuto twebwe nyene umuntu ashobora kuvuga ati ubu bwoko mbonye kwa naka ndabukeneye ko imbuto ibi bizokogwa hari ama centre de collecte na ama centre de diffusion bizokwiragizwa mu gihugu cyose kandi nabikorero twabo ntizo ari bya leta gusa bazoze nco gituma iritegeko ro rije kugira ngo dukingire ibi bitungwa kandi tunagure neza muti ameza atandatu ni mvugo kumbure y'ubuhinga bavuga yuko hari ibikoko ubyoroye neza kuva ku meza atandatu ushobora kubijya so kuvuga rero kwizi nka twe tugiye korora ari nka zizokorogwa ameza atandatu zigaca zigenda ku isoko
ayandi makenga yashikirijwe n'abatari bake mu makenguza amateka nuko uwo mugambi uwoba uje gutuza ubwoko bw'inka z'indundi mukenguza amateka ari kibareke bavuge niwe yatevye kuri ico kibazo
by'ukuri ntitwirengagize genda higarutse ko ndibuse ko atari ubwa mbere nyakuba mushikira nganje amata y'inka z'ikirundi araryoshe cyane hamwe twoba tugiye muri logique yuko zo disparisa ajya amata y'inka z'ikirundi na ka kanyama k'inka y'ikirundi na kanovera ntanaho bihuriye zijya nzo zirimo kanyama ajya amata y'inka nka z'intuzu z'uyanwumva umenga na amazi hari umenga na amazi uri kuranwa nagira muturemeshe kabisa huko byo tugora kumva yuko dutera tujaho zijya nka zogenda kagirie
naho nyene umushiranganje rurema yaremesheje abakenguza amateka
inka z'ikirundi ntizizogenda ntizizozimangana muri izabu hariho nuwayo y'inka z'ikirundi zitavanze na gatoyi izo rero byerekana neza nazo nyene uzoroye neza ukazigaburira neza kandi twanavuze yuko ushoboye kuzigira ko kuzimisha ku nshinge no kuvuga havamo ikibyago gifise karakteristike y'inka z'ikirundi so kindi cha kabiri izo tuzozibungabunga kugira ngo ntizizozimangane ikindi rero naco tubatumirira nuko twokwijukira bwa bworozi bwo kuvyibuhisha amashuri no kuvuga naha rero tuzoca twikora kuri izi z'ikirundi kugira ngo ka kanyama kajyoshe kagume ngaho
umushikiranganje arabivyuburimye n'ubworozi yaremesheje aborozi b'inka z'indundi ko abagifise uburagiro bubandanya aborora izo nka ariko agahimiriza ababishoboye kuvanga amaraso y'ibitungwa by'ikirundi n'ibitungwa by'inzungu igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
muri insanga Muri usanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ra Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Mu Rwanda no munsi ni umunsi ugira uwa gatandatu wihiganwa mpuza makungu ryo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda abahiganwa bazda kuva I Musanze bagana Inyamata. Ejo ku munsi wa kane Girmay Hailu ari muri ekipe y'igihugu cha Eritrea niwe yatsindiye intambwe ya Karongi Musanze. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda abandanya gukurikirana iryo higano.
Mu gace ka gatanu k'isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu Tour du Rwanda kuri wa kane Biniam Girmay Hailu wo mu ikipe y'igihugu Eritrea niwe wabaye wa mbere. Aka gace ko kuva Ikarongi baje Musanze karishaga n'ibirometero 138. Biniam Hailu yakoresheje amasaha 3:42 yakurikiwe na Areruya Joseph umunyarwanda ukinira Delco Marseille Provence yo mu Faransa. Ku mwanya wa gatatu haje Daniel Turek wo muri Cycling Academy yo muri Israel. Nyuma yo gutwara intera Hailu w'imyaka 19 yagaragaje akamuri ku mutima.
I saw everybody
Nabonaga buri wese asatira mu byukuri banyukeje igitutu ariko ndakomeza nanga kurekura mbona mbatanze ku murongo ndishimye rero sinabona mbese nuko mbivuga biragoye kubisobanura mu byukuri binyeretse ko nta kidashoboka no ku munsi w'ejo nzakomeza nkuri ubwabaga ndebe uko nakwegukana hagace gakurikiraho birashoboka nta kidashoboka ejo nzagerageza kuzigama imbaraga zanje kugira ngo ejo bundi nanje sigare ndi mu hatanira gutsinda.
Maybe after tomorrow I try to win.
Kabo hari wemera wikudus munya Eritrea wo muri Astana yo muri Kazakhstan nubwo yarangije etape ya Karongi Musanze ari ku mwanya 30 aracyambaye umupira w'umuhondo ashimangira ko azawunambaho kugera ku ndunduro.
Definitely stage 3 hard stages left so yeah I will defend.
Nta kabuza hasigaye etape 3 zonyine ubwo rero mu byukuri ndi teguye umwanya wanjye wa mbere ngomba kutsimbararaho ku rutonde rusange classement general inyuma ya Merawi Kudus hari Lane Taramae wo muri Direct Energy mu Faransa wa gatatu ni Matteo Badilati ukinira Cycling Academy muri Israel umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi ni Didier Munyaneza wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu yinera ya gatanu ya Tour du Rwanda 2019 isize abakinnyi babiri b'abanyarwanda bakuyemo akabo karenge abo basore bavuyemo ni Jean-Claude Uwizeye na Samuel Hakiruwizeye bombi bakiniraga ikipe y'igihugu ti mu Rwanda kuri wa gatanu harakinwa etape ya gatandatu irenze ibirometero 121 abasiganwa barahaguruka I Musanze isa yine basoreze Inyamata byitezwe ko umukinnyi wa mbere agera ku musozo isa 7 yari Claude Munyandinda I Musanze.
Njuti mwese mkunda radi Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya hani ho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukwirikirana mu biganiro vyacu imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
radio Ijwi rya Amerika yabani ibizo cyacu radio Ijwi rya Amerika yabani ibizo cyacu
Yabai, isubizo
cyacu abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.